Com.
Fernando Ai,
ubundi fresh, narabaye nk'abandi, naronse ubundi buzima, unezereza umutima, ubu meze okay, naronse uwo duhuza, ibyo buseliba, narasezereye bye bye.
Niyagira ukubazi byanje, mubire ko natwawe cyane.
Tindi okipe, these days I don't want any more drama.
Kuva nkumenya nibwo naronse amahoro. Wanyigije gukunda, before naronse bad boy. Wampaye ubuzima wanyeretse agaciro kanje. Gukundwa nawe bwiza ujya bitanga amahoro.
Ndi okipe, abandi simbona ndi okipe, yeah yeah. Ndi okipe, je suis désolé ndi okipe. Ubu ndi okipe, sinjikoza n'abadada. Kandi biri serie, narahinduye n'ubuzima. Nimba urukundo ari amafaranga, oya sinshaka ayo mafaranga. Naranahinduye mind, inzira udashaka nashizemo kare.
Niyagira ukubazi byanje, mubire ko natwawe cyane.
Tindi okipe, these days I don't want any more drama.
Kuva nkumenya nibwo naronse amahoro. Wanyigije gukunda, before naronse bad boy. Wampaye ubuzima wanyeretse agaciro kanje. Gukundwa nawe bwiza ujya bitanga amahoro.
Ndi okipe, abandi simbona ndi okipe, yeah yeah. Ndi okipe, je suis désolé ndi okipe.
Tuguma Dori Chichi
Magic Mix, call it the Mage
Chibu.
Ubona ngupfura nuko nkukunda cyane. Be I'm sorry, imba nkubangamira.
Niyagira ukubazi byanje, mubire ko natwawe cyane.
Uti ndi okipe, these days I don't want any more drama.
These days I don't want. Ewa, pagano gashiremo.